Kirundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabahaye mwiriwe tunabaha ikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ashimikiye hanini kuri bikuru bikuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi arihaniza abantu botuma haba uruhagarara mu matora yimirije mu gihugu, atangaza ko leta igiye gukomeza ingendo yuko baja mu byicaro bya politike batabifata nk'inzira yo kwegeranya amafaranga. Hari ingwara imaze hafi imyaka itanu ibangamira igitegwa cy'ikiraya mu bice bya zone jenda komine Mugongomanga intara ya Bujumbura, abaho bavuga ko imiti yuko yipompa izimbye ibiriko bituma ba mikoro make basokora mu byo kurima icyo gitegwa, nayo uburongozi bw'iyo komine bwo busigura ko kurima muri iki gihe bisaba uburyo butari buke cyane cyane ubw'amafaranga. Hoba hari imiryango gushika bitagira utuzu twasugumwe mu bice bya komine Makebuka intara ya Gitega, abaho baratabaza ngo iyo miryango ishigikigwe atangwara ziratangura kubangamira abaho. Ibyo byose ni muri aya makuru ahagarariwe na Matiya Bona Yesu mu buhinga bw'ibyuma. Irijwi ni Odilo Nkejimana mu Kanyamu yaramvuye
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe, nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru z'ano makuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi arihaniza ibintu byose byotuma mu matora yimirije haduka injyane no kwinubana. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane, yagendeye hariko hegeranirizwa ibiharuro by'abanyagihugu baheruka kwiyandikisha mu gisagara cya Bujumbura. Perezida Varisito Ndayishimiye yavuze ko gushika ibikorwa byose biriko bitunganywa mu ituze, ariko anegura ko hari abantu baranira ibibanza kugira bitungishe bibagiye ineza y'abanyagihugu. Kurikira Perezida Varisito Ndayishimiye.
Amatora nico kimenyetso neza cerekana ku butegetsi bw'igihugu buriho, haba hakenewe indongozi zihagararira ubutegetsi bw'igihugu. Ibintu bisanzwe ni igikorwa kandi umurundi wese amagari. Umukuru w'igihugu rero ndanezerewe ko bambwiye ko umuvuduko ni mwiza kandi urabona ko atamusonikano. Nico gituma rero atamuntu yose mu mutima uzi yuko azotorwa kuba indongozi n'abariteguro, uzi ko atazotorwa naragira ngo ntiyokwitoza.
Mutanguza ibikorwa bya Seni Gitega, mwari mwabwiye abantu yuko boja mu matora ata mpungenge, ariko harabaje haraduka nk'intureka.
Ariko ibibazo barundi bise bose baba bafise bazi ko bazobeshwaho n'ivyicaro. Igihugu si ntango y'urwagwa bavuga ngo haramukire gusomanaka. Abantu rero bazi ngo bagiye kurondera ubuzima, rero abori kuravuga nko migambwe busanga ariko bavuga ngo je ntibashitse ko ugasanga nyine umutsi waranze. None miliyoni n'azibiri z'abarundi bose baje kubariza harya tugira dukure mu indongozi ntizishika n'ibihumbi na bibiri. Indongozi zovamo abashika bataka intare zoronka benshi ni 23. None intare igizwe n'abantu bagani ku buryo uca widoga sinagiye kuri liste ntimwashitse ko none uwo bashitse ko wewe bamukura ko nabacagenda aratwenga ko bamukuye ko bagashira ko wewe gituba bahasiganwa baba bagiye ku ibitunga rya leta, baba bagiye kurya ibiturire cyane, baba bagiye kureganya. None ivyo byose ko akarenganyo tiko tukagwaja twivuye inyuma gituye tuyo tugwaya twivuye inyuma azosanga hembwa amahera makeyi avuga ati gabundi ndo musuku reka nje nigira kwikorera ivyanjye. Erega nayo nimbona kazoza, nimbona kazoza aho tuzoshikaho abantu batakigwanira ivyicaro. Ugiye mu cicaro ubugiye gusukurira abene gihe ubutabugiye ku mucangero.
Yamara rero urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi ruvuga ko gwishinze guharanira amahirwe angana hagati y'abagabo n'abakenyezi mu bibanza by'inzego zifata ingingo, ruvuga ko rudahumurizwa n'icyo gwita ubusumbasumbane buguma bwibonekeza muri bimwe mu bibanza nk'ibyo. Mu kiganiro ururongoye yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri nyene, yavuze ko ibisata bimaze gutera intambwe ari inamashingamateka na nkenguzamateka n'ahatari ku ngero zose. Kubwa Dr. Christine Mbonyingingo ibitagenda neza kandi arabivuga mu migwi itunganya amatora, ariko kwemera gukomeza inyigisho ku bakenyezi.
Hina mashinga mateka abakenyezi baramaze gushika ku rwego rwa 41%. Abo o sibake mugabo dusanga nk'umukuru w'inama mashinga mateka ari umuntu w'umugabo, umukuru w'inama nkenguza mateka ari umuntu w'umugabo. Mu nama mashinga mateka ijya migwi yiga ibintu n'ibindi, abakenyezi barongoye iyo migwi wome ngo ntibanashikana 30%, ariko mu nama nkenguza mateka ugasanga ni 50%. Bya Seni nama ntiyumvira, none bigenda gute kuva Seni ibaho mu Burundi igumi twagwa n'abagabo? Seni ubuho yasubiye inyuma, kare yaho rishikira 30% b'abagore, ubuho ni 28%. Na bimwe ibwirizwa shingiro ritanga Seni byarayinaniye kwisha mugabo siyo kuko barashizweho. Ako o kuri twebwe muri initiative parité n'akarenganyo kandi ntikaraho gusa nko ku mitumba abakuru b'imitumba gushika ubu abagore ni 8 ku ijana sinovuga ngo nubusa mugabo ni bake cyane twasanze imvo nyamukuru ari uko abakenyezi bo ku mitumba ntibazi neza yuko bafise ubwo burenganzira nk'umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu aravuga ati ahantu hari mitumba irongowe n'abakenyezi iyo mitumba irimo amahoro n'umutekano ntangere twe dushaka yuko twoshigikira leta ku buryo ku mitumba haba 50 ku ijana abakenyezi barongoye imitumba 50 ku ijana abagabo barongoye imitumba seni sepi sesi babigiyemo bitegereza gushoboka
mu bijanye n'inyubako rusange bamwe mu bashinga amateka b'abarundi barerekana makenga mu mugambi w'isanurwa ry'ibibuga by'indege mu gihugu no ku mugambi wo kuronsa igihugu indege icegukira mu bibazo bashikirije umushikiranganje ajejwe ibyo gutwara abantu n'ibintu yari umutumire kuri uyu wa kane aho mu nama nshinga amateka abo batowe n'abanyagihugu bashikirije ko guteba kw'iyo migambi guhombya igihugu umushikiranganje Maria Chantale nije imbere ariko avuga ko hari intambwe irikirategwa Claire Yakankundiye
Higwa integuro yitegeko y'iminyanyuro y'amasezerano mpuzamakungu ajanye n'ukunguruza abantu n'ibintu n'indege ku rwego mpuzamakungu yahinduwe mu nama ya 39 yishira hamwe iby'ukunguruza abantu n'ibintu mu ndege ku isi OASI y'i Montréal itariki 6 gitugutu 2016 bamwe mu bashinga amateka nka Jean-Baptiste Sindayigaya bakaba babajije aho ibikorwa byo gusanura ikibuga c'indege Melchior Ndadaye bigeze
murategura ko twoja mu mugwi oba hari ko harakogwa iki kugira ngo cyakibuga cy'indege cyacu mpuzamakungu Melchior Ndadaye kije ku rugero rumwe n'indi bibuga by'indege mpuzamakungu twatumaze kubona
abandi nka Lazare mvuye kure bakavuga ko batewe impungenge n'isubigwamo ry'ibibuga by'indege biri mu bice bitandukanye by'igihugu
haravuzwe cyane umugambi wo kubaka ikibuga mpuzamakungu ibugendana mu ntara ya Gitega tuzaho bigeze barigeze kuza gupima uwo mugambi ugezehe cyangwa nimba harabaye ingorane zo bari ingorane nyabaki
umushinga mateka Martin Nivyabandi nawe akaba yabajije aho Burundi buzoroswa indege yayo gite
tusha kwifakira indege z'abandi mugabo natwasanga nta ndege dufise kandi niko bimeze twashaka tubaze rero mu twigo two turakogwa aho mugambi yuko ishira mu Burundi gira indege ziguruka aho bugize ko turazi uko mariko murabikora
kuri ivyo bibazo umushikiranganje mu vyajeje harimo vyukunguruza abantu n'ibintu Marie Chantal nije imbere akaba yishuru yagira ati
dukuri ivyo turashika kugero twifunza mu vyerekeye inyubako kibuga c'indege citiro Melchior Ndadaye ariko no vuga ko hariho akarusho n'ibiriko birakoreka kubaka kibuga c'indege saba uburyo bwinshi muri ivyo vyigwa rero vyakunze kibuga c'indege cikugendana naho nyene ubusho bapokoje ni yuko kuba nka partenaire ya public privé kugira ngo dushobore gutangura gucubaka audit yakozwe muri Burundi Airlines yarerekanye yuko baravye ubuhinga abakozi n'ibikoresho bihari byo bavyiza tugize en partenariat public privé stratégique kugira ngo igihugu gishobore kuronka indege zitirirwa iyi compagnie Burundi Airlines
nawo biruko umushikiranganje nije imbere yashikirije ko indege zishobora kugwa i Bujumbura kubera ikibuga c'indege gifise ibarabara n'ivyuma vyankenegwa ugwego gihugu ruraho ibyo gutwara abantu n'ibintu mu ndege rukaba rushobora kwegeranya imiliyari 10 mu mafaranga y'amarundi ku mwaka avuye mu ikoreshwa ry'ikibuga cy'indege
Claire Yakankundi ugwaruka gwo mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika rusaba amareta rukomokamwe gufashwa mu migambi iyo ruteza imbere kugira rushobore guhangana na zimwe mu ngorane zituma ruhunga ibihugu byago no kuja mu migwi y'iterabwoba ubwo gwaruka gwabishikirije mu gihe Uburundi bwari buramutse butunganya ihuriro ryago ku rwego rwa Afrika ririko ribera hano mu Burundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi we abona ko umwasi wa mbere ari ubukene agasaba ubwo gwaruka kwiga ingene go kwitunganiriza imigambi kugira nago rutera imbere mahore mpayano
umwe mu gwaruka gwitabiriye iyo nama rubona ko mu gihe igihugu kirimo amahoro byoroshye ko nago gwiteza imbere abandi nabo babona ko amahoro n'umutekano kugira biboneke ugwaruka goro nk'ingene gwitunganiriza imigambi kugira goye kuja mu ngeso mbi
twe dufise uruhare rukomeye mu mahoro n'umutekano kwa dufise kwerekana ishusho nziza y'u Burundi ubonye umuntu atezwe imbere n'ibintu byahora bifatwa yuko ari ubugenegene gusa byerekana yuko amapotenti mu nda ari ari diversifiye bisigura yuko abajene ariko bariga ibintu bishasha ariko baruguruka mu mutwe
ukwarukana ingwara ari gushikurusha abantu babahumure kuvuga abantu bafise myaka 35 canke 40 kuduka rero mu gihe goronka ico nago rubika umufuko nico rushobora kujya byo bari terambere kurusha
userukirishira hamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere mu Burundi ashikiriza ko kwitunganiriza imigambi kugwaruka biri mu bituma igihugu gitera imbere k'imigambi itegerezwa kuba kumwe n'amahoro atamahoro ataterambere riboneka mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye abona ko kugira amahoro n'umutekano biboneke hategerezwa kubona kugwaruka rwanya ubukene kuko ari bwo butuma abantu baja mu ndiyane
kesho usanga ugwaruka rufise mu mutwe yuko ugiye kwiga twiga ngo turondere akazi ntitwiga ngo dukore nico gitubona igihe cyo guhinduka kuko iyo uza ko kazi wize nguje kurondera kesho ucusanga ugira intuntu umuntu nawe afise intuntu ku mutima nta kindi akora atari gukora ikibi nico gituma ubu dutegereza kumva ko umuntu wese yo kwiga yiga kugira ngo azaronke wenyene icakora
mumenya ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi amazi imyaka ishika kuri ibiri agenwe kuba umugenzi w'ugwaruka iryo huriro ry'ugwaruka rwo ku rwego rwa Afrika tunganijwe ku nshuro igira gatatu
Radio Indundi Culture
amakuru yacarabandanya muri komine Mugongo Manga mu ntara ya Bujumbura mugashobora kuyumva kuri FM 99.9 hari ingwara ibangamiye igitegwa cikiraya kuri mwe mu mitumba ya zone jenda komine Mugongo Manga ntara ya Bujumbura abarimyo muri ico gice bavuga kwiboneka ku kiraya cumi imizi yaco igaheze ikabora bakavuga ko ivyo bishobora gutuma abamikoro make bahe bakura imico gitegwa kubera imiti yo gupompa izindye uburongozi bwa komine Mugongo Manga bwo buhamagarira abarimye kugura iyo miti bahanugwa n'abajejwe ivy'uburimye canke barimo ibindi bitegwa bidasaba uburyo bwinshi yotamira tuzi
abarimye twasanze kuri imwe mu mitumba ya zone jenda komine Mugongo Manga bavuga ko iyo ndwara ifata ibitegwa by'ibiraya hagiye guhera hafi imyaka irenga 5 ihibonekeza bahibonekera nuko ikiraya cuma kitari bwagere kwera umuntu akiranduye agasanga mu mizi haraboze
urumva biratumba biragwara bigatumba usanga igiti cumye ugasanga hasi kinyi na nyina cyaboze kiraya kiruma cuma mababi hamiginu zeye kijya kibutuba wate naco kikabora n'utwana uduhaya tuba turi ko turaja ko tukaca tubora mu mas nitwimbura urumva nimba nari kwimbura nk'ibiro 50 chandonka nka 20 canke 10
abarimye baho mu ijenda baremeza ko imiti tuziyo ndwari hari ariko igugwa amahera menshi
to gupomerera ni wa pomeje nabijya byose mwabonye
kuberako ivyo bigwara kandi mufise umuti
biravana n'ubukene bw'umuntu none nkaje nanje n'abankenye noce ndabipoma gute cyo gituma rero mukene sanga byabotse uyifise nawe gasanga yagerageje yimbuye bikenye
icyo barimye bavuga nuko hamwe atacokorwa kugira imiti iboneke izimbutse abamikoro make bashobora guheba kuri imico gitegwa
biraya bazosha babiheba batera ibindi bishoboka itera bamwe bamwe bifuse kubera imitari imiti imiti irahari amahera ni yabu yo kuyigo
twakuye kuri telefone urongoye komine Mugongo Manga Consolate Ndayisaba avuga ku kijanye n'imiti zimvye ahamagarira abarimyi b'amikoro make gutera ibitegwa babona ko bishobora kurinda indwara iyo bishitse ikibonekeza yemeza ko komine itoshobora kugabanya ibiciro by'imiti kuko ibashikira ivuye hanze y'igihugu naho igitegwa cikiraya ari kimwe mu bitegwa biza imbere birimwa mu ntara kama ya Mugamba ahabarizwa ico gice ca komine Mugongo Manga iyo ndwara ivugwamwo ibiciro ku biraya biguma biduga kuva mu myaka 5 iheze nkuko abaho babivuga akarorero akabari imbuto yavyo ubibarizwa mu 5,000 ku kilo na ivyo gufungura bikabarizwa mu 2,700 ku kilo
nayo mu bijanye n'isoko kuri uyu wa kane amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wari wa kazoka sugumwe kuri ivyo hari abanyagihugu baba ku mutumba Rusagara komine make bukinara ya Gitega bagumana impungenge kubera hari imiryango gushika ubu itagira utuzo twa sugumwe bibaza ko biva ku mikoro make uwo banyagihugu basaba gushigikirwa kugira ingwara ziva ku isuku rike n'izirandagate muri ico gice abajejwe intwara muri komine Makebuko bo bavuga ko babandanya amahimiriza kugira imiryango yose ibifise utuzo twa sugumwe ari Sendayizeye.
Mumihana itandukanye kuri uwo mutumba gushika ubu haboneka utuzu tw'ubwiherero tumwe twubakiye utundi natwo twimvye gusa tutubakiye udusakaje ivyatsi canke ibikaratasi n'amagunira naho nutwakijambere kubakishije amatafari tutabuze tubajije haba kuri uwo mutumba berekana ko imva ari ubukene
hari ubura uburyo bwo kufyatura amatafari akabura n'uburyo bwo kwimbisha nyakinoko ikindi kuburi udusakaza
umufakazi wa mufundi wa kuyubaka na mafaranga agaca rero aburingene aronka amafaranga yo kuyubakisha
ikindi berekana nuko harabagabo babitana bakenyezi babo nabo batabishoboye bonyene
abagabo barobera bagasha basiga bakenyezi babo muhira agaca mubwiya ngorondera ubukwimbira ikinogo umva nyimkenyezi nagishoboye amaze kucimba agaca mubwira ati rondera unubufyatura muri uwo mwanya mutavyumvise kumwe ngo akurungikira amahera y'umufundi Ichabza.
Bagasaba ufasha bwa komine.
Abo bantu twe tubaza komine yo dufasha tukaremerako kugira ngo turabe yuko nabo nyene botera imbere kugira ngo nabo nyene baje mu gihari cy'abantu.
Ngabirano Jean ajejwe umugambi w'isuku n'isukura mu ishira hamwe ryiterambere rikomoka mu gihugu cy'u Burundi avuga ko ivyo bituma haba ihererekanywa y'indwara zifatiye ku isuku rike.
Hamwe ho baho abantu bakiri inyuma nyene ashobora kuba gorane kuko nyamba uyu muhana wo ngaha wakoze isuku ho hijya kore gukurikize ayo mategeko amasazi murazi kwa yakwiragiza imigera araza kuyitora ku muhana akajana ku wundi muhana
abajejwe intwaro muri komine ya Makebuko bahamagara abanyagihugu gufata isuku nkankama Gahungu Benjamin mu byajejwe harimo iterambere akemeza ko atamuntu numwe yonanirwa gutegura neza akazu ka sugumwe
nakajyo ko guhamagarira abandi bene igihugu ndetse bakifata ibintu by'isuku nkumengo ni ibintu bisanzwe kwamana nayo bagendera isuku nanzimwe n'abantu bakenye gute kuba kasugumwe suburyo bwishye bisaba wabikize mu mutwe ahobwo gusa dushire mu mutwe yuko ibintu byose ari guhinduka
mu gisata kijejwe isuku n'isukura muri komine ya Makebuko berekana ko ku mitumba 29 igize iyo komine hakiri ikibazo c'ubuzu bwa sugumwe aho imitumba imaze kwitabira umugambi wo kubaka utuzu twa sugumwe twa kijambere ari ibiri yonyene kuri 29 akazu ka sugumwe kabereye gategezwa kugira n'imiburiburi ikinogo gifise imetero zibiri kubakiye gasakaye kugaye gafise naho nyurukarabe na gasabuni
Alice Ndayize yugwego rw'abajejwe ivyo guharura amafaranga mu Burundi rubona ko leta yofasha kugira haje inama nkuru yaruhariwe Conseil National de la Comptabilité mu rurimi rw'igifaransa bamwe mu babinonose mu Burundi canke mu karere ka Afrika y'urubuseruko bavuga ko hari ivyo bahomba mu gihugu rwego rutarahaja umushikira nganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobo cawe ahamagara umushikira nganje ajejwe ikigega cha leta gukorana n'ugo gwego kugira higwe cyokogwa Dieudonné Niyonzigami
Iyo nama nkuru y'abaharura ivuga ko amategeko yo yigenga yamaze gushikanwa muri leta ifisa akamaro mu bijanye no guharura urongoye rw'abaharura mu Burundi Frederic Gahungu amenja ko ifasha mu guhindura ivyo guharura mu bisata vya leta ari nasaba kwica kibazo co kwihutirwa
ari ugwego gwitwa Conseil National de la Comptabilité ugo gwego re niko ruhindura ibi byose by'amakotabilité publique riko tubikira turagusabye nyo kubahwa uturengane kandi mu itegura y'amategeko twarayirungitse
mu gihe iyo nama iba yashinze hari by'abagize ubwo gwego rw'abaharura mu Burundi bahungukira ko kugira igihagararo mu nama zitunganywa mu karere nkuko waserekeye ugwego rw'abaharura mu gihugu cy'u Rwanda yitabye igihuriro rigira 9 cy'ugwego rw'abaharura mu Burundi ahabisigura
hari n'ikindi kintu bagiye bavuga iriya Conseil National ayishimiye cyane kuko bizabafasha kuba harya jisho rindi riba rikenewe ntabwo nibaza ko Burundi ari igihugu cyabishyigiye kugira Conseil National nibaza ko mu Faransa zirahari n'ahandi hose mu gihe gitoya mwamwayikoze mu mezi 2-3 mugahita mwishyira ku meza ya Ministeri ya Finansi mwavuga ati mu mezi 3 byaba byakunze biba bikenewe bizatuma n'abo professionnels banyu baza mu bindi bihugu byacu n'ahandi tutabakisha mu ijisho
umushikiranganji wa mbere ahamagarira ubushikiranganji bw'igega cya leta gukorana n'ubwo gwego kugira ngo ishingwe ariko Gervais Ndirakobuca akamenyesha ko mu gihe hoba ingorane mu bijanye n'amategeko ho kwisungwa ibikorwa mu bindi bihugu
yavuze ikintu kijanye na Conseil National de la Comptabilité sauti cyangwa ndibigira cha leta ko bacha baje hamwe amabarabe igikonseye
uko yojaho usanze ibyirwa nibirebire barabe uko handi biteguwe ejo nti hazoboneka ikindi kitwaje
ibyirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2018 rirerekana uko inama nkuru mu bisata bitandukanye zingana ariko iyo habonetse indi inama nkuru itari kuri ugo rutonde muri ico gihe ishigwaho n'integuro y'ibwirizwa
Dieudonné Niyanzigamiye ndagukengurukire ari no kuyo nkuru yawe turangirije ko aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire ningurukire kandi Matiyabo na Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odiron Kejimana na yabashikirije ndabifurize kugira umugoroba mwiza mubandanye mu gihe rwa n'ibiganiro bya Radio Indondo Kiritu